Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu iganiro by'uno munsi hano muri studio y'inzwi muri kumwe na Jodiane ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Ku isi hose tukaba live kuri web bitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagafite ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Polisi y'Uburundi yahagaritse uno munsi kwa mbere ikiganiro amashyirahamwe Parsem na Olicom akorera mu gisata cy'intwaro ibereye n'ubutunzi yari gukorana n'amenyeshamakuru i Bujumbura mu Burundi. Muri ico kiganiro Conference de Presse mu Gifaransa, indongozi z'ayo mashyirahamwe zari zateguye kugaruka ku ngingo ya leta ibuza ivyuma ngendeshwa bigizwe n'amakinga, amapikipiki n'utumodoka duto duto tuzwi ku izina rya tukutuku canke bajaje gushika mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca Bujumbura. Ikiganiro polisi y'Uburundi hagaritse imbere yuko kiba nico ca mbere Gabriel Rufyiri atwara Olicom yaragiye kuremesha n'amenyesha makuru y'ibinyamakuru bitandukanye inyuma yo gutahuka mu Burundi yari yaravuyemo mu mvururu zo mu 2015 biturutse kuri manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze atwara Uburundi. Muri isanga y'ino munsi twabatumire rero Gabriel Rufyiri kugira ngo tumubaze uko yasanze Uburundi bwifashe inyuma y'imyaka hafi indwi atabarizamwo, igisata c'ubutunzi akoreramwo uko kimeze mu Burundi, icago na ku ngingo zitandukanye zihanze ico gisata muri no minsi ziko ziravugwa na cane cane ingingo ibuza abagendesha ivyuma twadondaguye mu kanya gushika mu gisagara ca Bujumbura. Gabriel Rufyiri, ikaze ku juri Amerika kandi muri isanga wakoze kutwita.
Murakoze cyane kudutumira kandi tukaba tubanje kubaramutsa twongera tuha namwiriwe kuko abantu bari ku mikabane itandukanye kandi nkaba ndamukije n'abadukurikirana ndababwira nti mugire amahoro y'Imana n'abantu, mugire aho muba mwubahwe mu gisirikare cy'Amasaka n'Amasabo.
Murakoze namwebwe mu Masaka n'Amasabo turayabipfurije. Imbere ko tugaruka kuri ico kiganiro mwari gukora, byifashe gute mu gihugu cy'u Burundi, haraheze iminsi mutahutse, mwahasanze gute, mugeranize n'uko mwahasize mukigenda?
Haramuheze indwi ndingahe Bujumbura. Nasanze urabizi ahantu umaze igihe utari utangura ubwa mbere kurabagira vyarahindutse. Ikintu ca mbere nabonye no gushimira ubupolisi yanyakiriye kwa aeroporo. Nukuri yarakoze ibintu vyose bishoboka kugira ngo shobore koroherezwa, kandi niko byagenze nta kibazo na kimwe. Narashitashe nshika amahoro. Hama kandi naho naciyeho naho nagiye, ikintu cya mbere nabonye nuko Barundi batwenga azi kuyumanganya ibyo bari mu bibazo. Ikintu gisohoka ku maso kiboneka ku bantu benshi n'ubukene bwo gukora amakara mu bigata. Ikindi nuko ibintu uko nasanze byaduze inshuro hafi gatatu ibintu byaduze rwose ku buryo nk'ibitegwa mbumba rugo gitwashaka kwirimira ibiraya imiharage umuceri ibintu byinshi byaraduze rwose ku rugero rwo hejuru cyane nk'umuntu yahora asumisha nk'ibihumbi bitanu yagakoresheje cumi na bitatu ntashobora gusima ngo bikunde. Ibyo rero murumva yuko ari ikibazo kiba gikomeye rwose. Ikindi nabonye ni uko amabarabara mu by'ukuri yarahebye cyane. Ibyo nabyo hariho nayo itagishobora kurengana, naragiye nko kubijya Mutakura ujya mu gufata izabubanza n'ukuri cy'ibitoki urabona ko ari ahantu hagoye cyane. N'imodoka ntizigihaca ubu mbere zica mu makazi kugira ngo zirengane.
Hanyuma
ikibazo cy'amabarabara rero kiragoye
ku byerekeye naho
nasanze abarundi ari amahoro batwinga nk'uko ariko ndabivuga abatwara batwakiriye neza jewe nta habiro na bimwe nagiyemo ntabonye banyakiriye neza. Ibyo nibyo baza kuvuga
mugisata naho cha mukoreramwo co kugwanya ibiturire co gukurikiranira na hagufi intwaro ibereye aho vyifashe gute n'ubutunzi.
Oya, ico ni kibazo gikomeye cyane kuko nibaza yuko ivyo kugwanya igiturire nta gisata na kimwe nibaza kitarimwo mu giturire, ahubwo twebwe twibaza yuko Leta igomba gufata ingingo zikomeye cyane kandi turiko turapfa kugira ngo tutange intererano. Hari ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ibiturire no gusahura amatungo ya Leta. Ibyo sinibaza yuko twohava tuvuga ngo hari ikintu na kimwe kirakoreka, haba amasoko ya Leta ahantu hose mu bisanzwe urabona igiturire kiraye, kuko nabahaye akarorero n'ubugiro sinshobora gutahura ukungene nkabona nk'uko ndababwiye ko amabarabara yahebye mugabe iruhande uhasanga amagorofa na bimwe twita amavira, amazu meza cyane ari iruhande y'ayo mabarabara yahebye. Ibyo rero murumva yuko ata muntu n'umwe yabisabira ko nibaza ko Leta iriko irabishyira mu mwitwariko wacu nayo ahandi hoho yogora rwose yuko dushobora, nta muntu ushobora gutera imbere atatagira imiti mu gipapuro cya infrastructure publique
muri iyo
minsi yose gufasha mu iterambere.
Gabriel, muri iyo minsi yose mumaze mutahutse mu gihugu cy'u Burundi muratudondaguriye amabarabara muvuga ko atakigenda ubutunzi kunyuruza amafaranga kugira iki, ico mwumvise muvuga neza no kwakirwa neza gusa nta kindi kintu kigeze gitera imbere kuva mu 2015.
Nabonye abatwara by'ukuri nibyo ndeje kubabwira, ndamaze kugera mu mabiri atari make bose je nabonye banyakira neza, baba mu mabiro y'igipolisi, yaba mu mabiro y'abandi baraba iby'intwaro eka n'abatrize muri telefone muriko murakorera ko muhamagaye ko yari yarugawe mugabo bayuguruye. Urumva nibaza yuko rero gutaha ata kibazo mwarimu agiye kuvuga ko batubuje n'ikiganiro nibyo n'abaje kukitubuza baje neza baratubuza
turabigaruka ko ivyo vy'ikiganiro hama imbere ko tubija ko umuntu yatahutse na cyane cyane muri iyo mice y'abantu uvuga ngo nari narahunze nari naravuye mu gihugu gatahuka ubufise ivyo wizeye. Mu Gifaransa bavuga ati ndabaye desu canke bimeze neza, ico waje wizeye ku Burundi ubwifata ingingo yo gutahuka warakibonye ubona ariko bimeze, ivyo waje witeze niko bimeze canke ingingo wafashe uri kuribaza ati uko nayifashe kose nari kubanza nkarindira?
Oya, ibyo kurindira nta birimo kuko jewe naje muhira, nta mvo nimwe rero yotuma mba desi kuko nje mu gihugu cyanyibarutse, ahubwo ndanezerewe kubona nk'uko ndiko ndavugira mu Burundi ibyo nahora mvugira mu mahanga nkabivugira mu gihugu, numva ari by'iteka. Naho icyo nashimye cyangwa nshima ni uko nk'uko nabivuze abatwara hariho abatarumba cyane ibikorwa byacu batarumba igihugu cyacu cy'isivi n'abariho n'abandi babyumva abo nabo batabyumva tuzogerageza kuganira tubere ikineza iri muri byo kuko twese nta numwe akunda igihugu sinzi ubundi twese tuzikunda twese n'ubwo tutangiye interera yino yiwe kuko twebwe turi abantu bitatifuza ikintu bitabyoranse ibyo byose bishoboka mugabo kandi ntitwemera abantu bagomba ko abantu bagira ururimi rumwe nk'inka ibyo ntibishoboka nta namwe umuntu aho usanga umuntu umwe avuga ibintu byose bigaca bimwe ngo ni bibiliya ibyo
ego mukanya nkuko nari ndabivuze turaza kuja muri ivyo vy'ibiganiro vyanyu vyabujijwe imbere yaho ndakusomera buno butumwa buri muri bwinshi twaronse kuri Facebook witwa Lisuba Pascal ati genda mubaza mumumbariza ati kuki ugarutse nuko wabonye kwa mahoro yabonetse niba yarabonetse nikihe mugihe mugiye kutwunganira mwabonye mu mahanga mu gihe n'abafata ingingo mu gihugu cacu batarenga imbibe ngo babone niko yavyanditse n'ivyumviro vyiwe ngo babone iterambere riri mu bindi bihugu mbega hari ico ugiye guhanura canke uzifatanya nabo mu kwemera iyo ngingo kugira ngo ntiwisubize mu ihumbi uko niko Lisuba Pascal yavyanditse mu mwishure hamaze tuvugana kuzi ikiganiro
numva yo
sabwe tubacaye ku mega Gabriel turiko turabumva mwumvise ubusituma ndabasomeye bwa Lisuba Pascal
nabwumvise twebwe tuzotenga intererano kandi yuko akari ntikenewe dusa usanga kugira ngo abantu birinde rimwe na rimwe harasanzwe ubwamo kandi ibyo twaronse mu mahanga mu mashuri aho tubiga turaso
Gabriel ntituriko turakumva sinzi ko araho uhagaze urahinduye aho wari uhagaze tugitangura ikiganiro ntituriko turakumva wowe uriko uratwumva gerageza mugume hamwe na cyane cyane muje aho mwari muri tugitangura ikiganiro niho twari ko turumvikana neza muri ko muratwumva Gabriel Rusiri turumva tutamwumva Dieudonné adufashe aduhamagare Gabriel Rusiri kuri iyo nimero canke indi yari yatanze mbere hanyuma turabandanya n'ikiganiro murumva ko twamubatumiriye inyuma yo gusubira mu gihugu c'u Burundi yaramaze imyaka irenga indwi yaravuyemwo ariko yishure tubazo dutandukanye igice ca mbere turagiharira kukumenya uko yashitse mu Burundi uko yahasanze tumaze n'utubazo mwaturungikiye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu mushobora kuja nimba mutagashize ko akabazo tukakababariza hanyuma ca kabiri turaza kugaruka rero ku kiganiro ca burijwemo na polisi y'u Burundi ni kiganiro Olicom na Parsem amashirahamwe akorera mu vy'ubutunzi ni gukurikiranirana hagufi intwaro ibereye bari bategekanije uno munsi kugira ngo bagaruke ku ngingo ya leta yo kubuza imodoka zitandukanye udukinga udupikipiki hamwe na tukutuku aliyo bajaj gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turizera ko amatelefone ya Gabriel Rusiri mu kanya dusubira kumutora naho yagiye mukurindira banditse kuri Facebook witwa Venant Bonima avuga ati mutama Rusiri wagerageje nuko ataufise userurira akari ku mutima tekana imana nayo izoca urubanza uwundi nawe yitwa Samuel andiho ku bwayo nguyo Gabriel Dufyeri nimbagarutse kugira ngo bongere baje barateza akajagari twari twitekana inzego zibijejwe ngo nukuraba neza n'ubutumwa butandukanye buri kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu Gabriel Dufyeri muragarutse muratwumva
ndabumva cyane.
Garuka kuri kajya kabazo rero ka kari Suba Pascal.
Nariko ndavuga nti ubumenyi twaronse mu myaka tumaze hanze tuzobushikiriza igihugu tubutange hanyuma nibyo twabonyeho twaciye tuzobishikiriza kuko twarabonye ibitari bike kandi intererano yacu niyo kubaka nta kindi kiri inyuma twe twifuza kubaka icyo ni cyo tuzobikoresha
hanyuma ngo amahoro yaragarutse
ni mu cyavuga ngo twoba twaje ngo hari amahoro mu bisanzwe nta iyo umuntu agendiwe hari ibintu ataraba urumva jewe naje mu gihugu yokumva neza yuko hari ibyo ntarabona n'ibyo hari bivugwa mugabo hari ibyo ntarabona nibaza yuko nzoza ndagenda bukebwe nkabaza nkaraba mugabo icyo mbona jewe naragiye atari hake ndagenda no mu makaritsi asanzwe kandi ngenda jenyine rero nibaza yuko ibyo mbona nibyo mbona ndashari ko ndaraba kugira ngo ndabinde
kurako kabazo ni ego canke oya amahoro yaragarutse canke niko ashaka kumenya
jewe si ndi umuhinga mu by'umutekano nibaza kuvuga ngo ego oya nibaza ko bundenganije jewe ko ntari umuhinga mu bijanye n'umutekano umva no kwishura gute ngo ego canke oya
aho ugarukiriza amaso hari ibyegeranyo bitandukanye hari ibyagiye bishikirizwa n'amashyirahamwe atandukanye haba kuva mu
jewe nibaza ko icyo kibazo hari abahinga by'umutekano bari mu kibazo jewe mbaza ibyo mbona cyangwa mbaze mu by'ubutunzi ibyo ndabikubwira kuko ndi umuhinga wabyo mugabo ugiye kunjyana mu bibazo by'umutekano nibaza ko buri kurandenganya
n'akabazo ka Pascal gafatiye ku kuba mwagarutse mu gihugu cy'u Burundi kumbure guhunga ni iby'umwe wese ahunga ariko n'umutekano ujamo ni ukuvuga ngo iyo ngingo yo gutahuka
ubwa mbere ni ukumenya ko umutekano w'umuntu uba mu mutima ibyo nicyo kintu cya mbere mugomba kumenya umutekano rero utawufite mu mutima ntibiheze ngo bikunde rero jewe kugaruka nibaza yuko nafashe iyo ngingo kandi ntizosubira inyuma kuko igihugu cy'u Burundi bimaze imyaka myinshi ndagikorera kandi mu Rwanda ndagikorera sinibaza rero yuko nohava nicuza ngo nafashe ibintu atari yo oya niteze ibintu byose bishobora kumushikira aricyo gituma jewe namba ushobora kuba utaruzi ariko ndi umukoci kandi ibyo mba nabyize neza narabye nagize no kwita amahipotezi
ngira Pascal aratahuye yuko kuri ako kabazo k'umutekano ata ego canke oya mushinye kuvuga tuje ku matelefoni
sigurire mu kirundi hari umugani baca bati iyo utagira ikintu ushobora gupfira biba bisigura ko utazi n'igituma wabayeho
ngira ngo Pascal
iyo udafise ikintu ushobora gupfira ntubufise n'imvo yatumye kubaho jewe rero sindi mu bantu bagendwa n'ubwoba gusa mugabo ndafikira ibyizigiro naho ibintu byaba bitameze neza
Pascal aratahuye ko kuri ako kabazo ata ego canke oya Pascal atahura ko kuri ako kabazo mushimye kutavuga ego canke oya tuje ku mirongo ya telefone Emmanuel turi kumwe uherereye he
Bujumbura
haravugwa make akabazo kawe kwa Gabriel Rusiri atwara Olicom twagutumiriye
ego nje ikiganiro nagikurikiranye nageba nayumvirije ndagomba kumubaza kuko tuba tumvirije raporo itangwa n'igipolisi kijejwe uruza n'uruza mu Rwanda bavuga yuko ku ndwi ashobora kuba hapfa abantu 30 bahitanwe n'urujya n'uruza ndavuga akajagari kari mu ibarabara
turakumva unyarutse kubera telefone yawe irimo induru biraza kubandanya bitubabaza mu matwi n'utanyarutse abaza akabazo kawe wihuta
none kubwiwe uwo muha ubwo bubasha bwo kubitunganya kugira ngo akingire abo bantu bahitanwa n'ayo masanganya atarinze gukura abo bamotari n'amatukutuku hamwe n'amakinga hagati mu gisagara uwe yo cyabigenza gute nk'umuhinga
urakoze Emmanuel ugire umusimiza ngahe Bujumbura
murakoze
na ego Balama nawe turi kumwe uherereye he
Bujumbura
akabazo kawe Balama
akabazo dina lenshi cyo nisa akabazo nisa kongana no mushikira no muntu de o Gabriel
ubugumya rutsa Balama
nisanzwe kontinuye ijyangingo shaka kudo kwerwa imiryango imwe itandukanye mu bibazo ko kwirabye abantu bamwe batabize amashuri niyo twirukira bwiza ubuzima mugabo amaze kuyaga kabijya umva icyo batara mu kintu cya kabiri nashaka adotora bide ko mu gihe birashaka akashikira abandi aperezida wa komako ni atoye inyamba baramutse bahagati bafashe ibyo ngingo yuko atabantu adosobora guhita ngo nisanga ingamba itaraca Bujumbura urakoze nacyo bivuke yuko umunyagihugu muto nyagira umutwe ni wagize ujya mutegetsi wo hejuru kuko abaga bategetsi bo hejuru batwarira twebye twe tutari ntibo twara igihugu
murakoze Balama ugira umusimiza
ego
Gabriel Rusiri murumvise ko abakunzi b'ijwi rya Amerika babiri batwinjije mu gitecha kabiri cha kino kiganiro imbere ko tugaruka ku bibazo byabo mu nkundire mubanze mutubwire ibyagenze gute ikiganiro mwari mwateguye cahagaritswe kubera iki mwabimenyeshejwe mwavyakiriye gute
murabizi ko tumaze imyaka n'imyaka tugira ibiganiro kandi nta ruhushya duhora dusaba iyo umuntu agomba kuvuga kira noneho biri muno byiza washingiro ikiganiro ntibira gisabira uruhushya kuko umuntu wese akeneye kuvuga n'umunyeshamakuru baravugana si niba aza yuko umuntu azontumira wese mu kiganiro zo tuba gusaba uruhushya nibaza ko aho oya twa tugiye ku yindi ntambwe niho rero umuntu wese atangura kuvuga hama twebwe twatanga ikiganiro turavuga kigeze hagati tugatubona abapolisi barinjiye batubwira ko duhagarika ibiganiro turagihagarika ariko umushikiranganji yari yaturondeye ubwo nyine jise ikiganiro kitangura turamubwira yuko twe batakibazo ahubwo tugomba gutanga intererano nibyo twamwandikiye nta kindi yasubiye kutubwira mugabo mu nyuma kaje tubona polisi iza polisi ije rero turababwira yuko twe twari tuzi ko umushyirahanzi twavuganye byaheze mugasa ije rero turahagarika twace duhagarika umushyirahanzi kuko atari negosiyabure icyo kibazo mugabo twebwe twibaza neza kandi turatahura amakenga yiwe cyane mugabo ni byiza ko ikibazo kivugwa kuko ikibazo cyose kiba kigoye iki kibazo ni ikibazo kiraba ibintu by'umutekano gusa ni ikibazo kiraba ibintu byinshi
iyo muvuga ngo mutahura amakenga yiwe mushaka kuvuga iki ko mwarinda gusaba uruhusha imbere yo gukora conference
kuri avuga bo muri leta bavuga yuko hari ikibazo cy'amagisida cy'amasanganya kubera abashoferi bagendesha batwara aya matukutuku batwara ama moto batwara amakinga bagenda nabi ibyo mugabo cyose utata ko ari kosa byabo mu bisanzwe hari inzego zigeze kubikora izo nzego zigomba kubigisha bakamenya ego n'ibyari bitavaho nk'amabarabara mabi yumvise yuko mbere hariho n'igisita cyabaye hapfa abantu batari bake turakwa mbere tuboneye n'akantu kajya guhoza imiryango yabuze kuko hapfuye abantu batari bake bagize isanganya ryo mu ibarabara ngo byabaye ejo ibyo rero nta n'umwe atazi yuko ibintu bitera amasanganya ari ibintu byinshi cyane mugabo harimo ibyo kugenda nabi abamamoto mu by'ukuri bagenda nabi ibyo nta n'umwe atabizi
mugabo byerekeye
kubirukana si uwo muti ahubwo hari imikaka ko tutanye hera n'ingene byegeje kugira ngo bigende neza cyane
hanyuma kuzerekeye nayo impamvu babudije ico kiganiro ni ico cyonyine cuko mutigeze musaba mutigeze muyimenyesha
nibyo batubwiye mugabo
nabate yuko je gisaba uruhusha tugira ibiganiro jewe n'ubwa mbere ndabyumvise ntagaragiye numva n'umunsi n'umwe nizi rero yuko mu bijyanye n'umubiri na 2022 hari umuntu ashobora kuhuza abantu ngo bikunde no muri Korea ya ruguru ntibigikunda ibintu byaho biramenyekana buri no bitamenyekana nibaza rero ahubwo ko ari abantu birabe tuzoganira tukavugana nabo mushyiranze turavugana abo muri twe tukavugana tukabereka ineza y'ibi bintu kuko ahantu hatagira deba ahantu hatagira kuvugana icyo bita deba bide mu kubibazo by'abihanze igihugu nibaza yuko abantu bashobora gutera imbere n'abanyabwenge
bose akabazo ka Emmanuel rero ati ari nk'ahamwe baravuga ngo harapfa abantu benshi amaksidan ategwa nabo batwara za tukutuku amapikipiki n'amakinga ati ari nk'amwe nk'uwo bashira mu kibanza cabafasha icabafata ingingo mwokora iki kugira ngo ntibarinde barabuza abo bantu kugenda ahatandukanye kandi bari babeshejeho n'ivyo vyuma vyunguruza abantu
erega ubwa mbere yuko mvuga ko icyo kibazo no kumenya yuko igisagara si Bujumbura gusa hariho Gitega hariho Ngozi hariho Rumonge hariho Kayanza hariho n'ibindi bisagara binini binini byinshi mu gihugu none abo babahe erega ntibabahe nibaza yuko hakwiye gufatwa ingingira y'igihugu cyose mwarumvise nko muri Kenya ingene byagenze kubera ingene bigengeje abatwara amamoto umuperezida wa Kenya yafatwa ingingo yuko kugira ngo bazofite gutwara imoto abo mu gihugu cyose pana mu gisagara cya Kenya yuko bateza kubanza kwiga bakigishwa ibyo bita kwiga imbere yo mu ibarabara ingene abantu bari mu ibarabara imbere batagomba kugira ibyo mu Burundi nabyo birakenewe ni kimwe mu bintu byinshi byokora kuko nimba haba amasanganya ni nyinshi si byo bwena nabi gusa n'ibintu byinshi cyane nta kigwa kiraba cyagizwe n'abahinga n'ubuhinga ngo byerekane mu by'ukuri imvo nyamukuru ituma haba ayo masanganya aricyo gituma dusaba yuko hojyaho umugwi urimwo mwabayivuze ubutunzi abizi by'imyitwarire y'abantu ibitwita abitwita psychologue abaraba ingene society fonctionnaire sociologue abaraba ibintu byinshi n'abantu benshi nibyo nukwita prisere competence zoja hamwe nukwita gukoresha abahinga hanyuma ibyigo basohoye abanyagihugu bakabimenya bakamenya ibyo bintu si yose ni pifonction ubu niko ikora twebwe rero sinzi yuko ntidushobora kuraba gusa ikibazo nkigiye ngo kirabe gusa mu buryo bw'umutekano ferma en aspect securitaire il y a plusieurs aspects hari ibintu byinshi cyane tugomba kuraba kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere
barama nawe ati
bishyirituma munyunge gatoya aricyo gituma amakenga y'umushyirahamwe yatahura kuko wewe abiraba twese tubona ko menga biraba gusa mu ruhande rw'umutekano
barama agacabaza
numva bakivuga kandi byo turabitaho turavyumva cyane
barama nawe abajije ati abo ba motar abo batandukanye batwara amataxi batwara za tukutuku bakaramuka bavuye muri ibyo bice bitandukanye amaxida ibisida birasezerewe mu gisagara cya Bujumbura
oya ntibishoboka kuko ntimwibagire yuko amamoto atanguye erega amamoto amaze imyaka mike cyane mu Bujumbura si none murabizi amamoto ntari Burundi guserega ntimubyibagire amamoto ariho mu Rwanda ariho muri Kenya ariho mu Buganda ariho henshi mu Buganda hono muri Kenya n'ibipuripuri niwe mubizi na bimwe bitwara imizigo by'imbaho bigenda mu ibarabara byose n'amakingane byose ariko nta ngingo nk'iriga rifatwa no muri Kenya nababwiye ko ingingo yafashwe ari kubera ingene abo bantu batwara amamoto bigenje bagatesha bagakura ku isoni umupfasoni yaragonze umuntu kandi yasabye ikigongo kandi yakizaniye agisida mugabo kandi abwiye hagomba kubaho icingwa cyerekana by'ukuri ibintu bituma agisida apane byo twibwira nibyo igipolitiki irapima bakavuga ingene byagenze mugabo mbere kumva kiri kubatavuga ibya contre technique kubera iki batavuga iby'abatwara abatwara izo modoka cyangwa aya matukutuku cyangwa aya makinga cyangwa aya mapikipiki ko boba tubariza tuze mapereme do koze nizibato zinsi lobi gomba kuigwa nicho gituma hagomba kuumuguwa wa hinga kada wanyagi huku bakaronga insiguro zumbi ikana mudabu kufata gusa ikikibazo muruhande lumu kumuteka nogo onyene na kumengo mujoba
ijwi ya Amerika murakoze cyane
murakoze
Gabriel Rusiri utwara Olicom twiributsa abadufashe unyene bumviriza ikiganiro muri sanga cuno munsi ko twatumiye Gabriel Rusiri atwarishira hamwe Olicom ivyo turiko turavuga ni ibitandukanye aheruka gutaka mu Burundi nyuma y'imyaka indwi yari yarabuvuyemo yahasanze gute zifashe gute mu isata bitandukanye turanagaruka kandi ku kiganiro muri Olicom bari kuremesha uno munsi fatikanije na Parsem ariko ico kiganiro polisi kiburizamwo avuga ko batagi isabiye uruhusha byari rero kuri izi ngingo zitandukanye zahabujijwe amapikipiki amakinga n'amatukutuku kuja mu bice bimwe bimwe by'i Bujumbura. Theonest uratwihanganira twagutebeje. Theonest
alo
uhe uhagaze ariko urabanza ugabanye iyo radio yawe yindi iruhande
ntayari
akabazo kawe kwa Gabriel Rusiri twagutumiriye.
Akabazo kwa Gabriel Rusiri.
Mhm.
Nataka ndamubaze numvise ko yiruka gutaho ku Burundi. Eh nagomba ndamubaze ko yasanze ibijyanye n'umutekano agateka kazi na muntu ko kifase. Mhm. N'abarundi tumaze nk'imyaka igera kuri indwi sitari mu gihugu turashaka kumenya amakuru kugira ngo nuwa basha guhunguka nawe aze byoroshe rese nkako kabayeho kama pikipiki n'amasutuko n'ibindi n'amagare aba yagize icyo abongamanya ku mutekano na cyane cyane ubuzima bw'abanyagihugu bari basanzwe batunzwe n'ibyo byuma bagomba kubaza ibindi bisanzwe bindi yuko aho bari icyo abona cyo bacyariyongereye nyuma yatawuki ya kibazo cyane.
Uherere hewe wega Tonest
ndi Nairobi muri Kenya.
Uri Nairobi muri Kenya. Gabriel Rusiri Tonest Nairobi muri Kenya sinzi ko uza kugaruka kuri kino kibazo. Inyota ntirahera kubashaka kumenya ivya gateka kazi na muntu n'umutekano bariko radukurikira.
Na kubwiye agataka kazi na muntu buryo gafatiye ku bintu byinshi sinzi cyashatse kuvuga agataka kazi na muntu kuko nibize kuko tubavuga n'ibintu by'agataka kazi na muntu. Ni ukuvuga rero yuko nababwiye ingene byifashe jewe atari nk'iyo sida yabaye mugabe nawe ni nakubwiye ko twabivuganye ko n'abatwara kandi n'ibyo tubona tubivugana tukabereka ineza y'ibyo tuko turakora nta kindi ndabona kuvashika kuri nta kindi ndabona n'abandiko ndashikuzwa nta kindi ndabona ibindi nabyo urumva mazindwi imwe urumva yuko ata bintu byinshi jewe ndabona mugabe nababwiye ko nsanga abarundi batwenga kandi amabiri yose nagiyemo banyakiriye neza nicyo jewe nababwira mugabe ibindi nabyo ni ukuguma ndaba hanyuma kubona umushikiranganji ya tubwiye icyumviro ciwe hanyuma kandi nawe yarungitse batubujije nibyo mugabo kandi ntihagire uduhohotera nibaza ko nibyari byiza mugabo tugomba kumvikana mugabo nkuko tuko ndabivuga ni byiza ko tugomba kumva ko hatagomba kuba ururimi rumwe mu gihugu nk'inka ibyo ntibishobora gufasha umuntu n'umwe ntibishoboka kuko ibintu byerekana mu by'ukuri bateka akazi na muntu kubahirijwe kimwe mu byo ni uko umuntu ashobora kuvuga icyo yumvira kandi ntakigire icyo ni ikintu gikomeye cyane icyo kidashoboka ushobora kwiga kuvuga agatekereza mu gashoboka reka ntibishoboka kwe nicyo gituma nibaza ko tuzoronka umwanya wo kubivugana nabo biraba hanyuma tukamenya tukabasigurira kuko burya nabibabwiye ibibazo byinshi nishobora kubiraba gusa muri aspect sekiritere yonyine kuko bizazo bifite nicyo gituma hakenerwa abahinga benshi nkuko ariko ndabivuga urabye nk'ibintu by'amapikipiki abazigura abazikoresha ni ukuvuga bagiye bazikura hanze bakazidandaza hano abazikoresha n'abandi ibibazo bindi rero yabahije gushikiriza bijyanye n'umutekano bijyanye n'atakazi na muntu jewe ku bindi aba nkuko ariko ndabibabwira aho nagiye hose nta kibazo na kimwe jewe mbona nagira niko nubivuga.
Ego Theonest ngira watomokewe muri Kenya ugira umunsi mwiza. Ego turafise na Vernon Vitali nawe ikaje Vernon
Ego muraho neza
turaho turashima twaramutse kandi turaza no kwirirwa ndibaza uherereye ga Vernon
Yo merereye Bujumbura
Bujumbura haravugwa maki
Bujumbura turaho nibyo buzene ni Ndari makuru mwumva yawe uko abantu badatekanye babuze ibyo bashobora gukora cyane cyane ku kintu cyerekeye nko kwirukana amapikipiki amabajaji amakinga mu gisagara cya Bujumbura ntihatari
akabazo kawe rero kwa Gabriel Rusiri twagutumiriye
yego ndamuramukije nyakubaha Gabriel Rusiri yambo
gira amahoro y'Imana n'abantu murakoze kuturamutse
karibu iwacu karibu cyane ari mwara biheze nta kundi mugabo yagoye ntabwo mbona baje tumele yakubahwa muze muri ko murarabi iyo ngingo mushikira ngandi ntabwo hagati mu gihugu zaba yarafashe cyane cyane gafatwa abantu babona amengo ni nka kujya kwimvura iguye abantu batamenyizananye hanyuma ntibabanze ngo bige ku burenganzira bw'abo bantu ngo barabe icyatumye bafata ayo makinga icyatumye banyonga ayo matukutuku kibarabe abo bantu iherezo ryabo n'ubuzima bwabo ubwo ari bwo ntibanabagishe n'inama mwebwe ntimubona yuko iyo ngingo naho yafashwe yoba yarafashwe bihutihuti ku buryo abo bantu ubuzima bwabo bwoba busa n'uko bugomba kujya mu kaga bagasaba buriya bakora muri cya gihugu cyacu ubona n'ubuzi bwabuze abantu bategereza kuraba ukuntu bagomba kubaho bakitanga mu byo bashoboye batagiye kwiba kuraraba nk'abantu batwara ayo mapikipiki n'amabajaji benshi wasanga ari abahungu bahejeje amashuri babuze ni kuko bashobora no gukora n'abize kaminuza barimwo burya mubirabye neza none abo bantu bose bagiye mu ibarabara ganya kubahwa harimo n'abatagiye ku ishuri data wanjye bo barashobora no kwihangana bagiye ku ishuri hama ba bandi nabo boba bari baragiye mu migi y'abitwaje inkoho bagaca baziheba mugabo bakajya kuvuga ati reka dukoreshe amaboko yacu bakajya mu makinga mu mapikipiki aho nta mpungenge mufite yuko ibyo bintu abo bantu baba barahebye iriya ngira ngo imyaka myinshi ntuba nta bibanye n'umwe wese ukuntu baba yarabivuyemo bishobora gutera kandi kaga noneho ibyo ariko bariyumvira ko ari umutekano wabo noneho hagati usanga habaye ingorane nyinshi gutumba izo bari kubariyumvira
urakoze bana ugire umunsi mwiza
yego murakoze cyane
yego Gabriel Rusiri asa nk'utanga ibyumviro mugabo bagarukana ko n'ibibazo bitandukanye sinzi ko mufite icyo mubivuga ko
oya nibyo twavuze twashikirije no mu rwandiko twari twasohoye nicyo gituma twibaza ko ari intererano abantu ni byiza ko bavuga kuko nibyo byubaka igihugu kuvuga murashikirije icyumviro nicyo nibaza ko gikwiye n'ahandi ho abantu nta na hamwe ururimi rumwe ntarushobora gufasha nta na hamwe byigeze bishikirije oya icyo kuri nicyo gituma nk'ibyo bibazo bavuze nibyo byoba muri wa mugudu twari tuvugishije kuvuga aho bahinga nibwo twatubwiye turagiye kuvuga
mbega urupapuro muvuga
twagize intirano dutanga kugira ngo hagire ibikorwa twari twavuze ibitari bike byokorwa
mwaruhaye nde
tukibaza neza yuko leta izobikorera ko
mwaruhaye nde
dutangura kuganira nabo twumve icyo babyumvira ko nabo
urwo rupapuro mwaruhaye nde
oya tuzoca tuvuga turungikira leta tuzobarungikira kuko mu itangazo twari twasohoye nzi rero yuko no mu gusahura itangazo mbona nenda gusaba uruhusha mugabo nkuko ariko ndabivuga kuvuga icyo umuntu yiyumvira bintu bizashingira no mu masezerano mpuzamakungu Burundi bwacu bw'ikumu sinibaza rero yuko ibyo barinda kubisaba uruhusha kandi noneho nibyo by'iyima nama ntibasaba uruhusha barabimenyesha ibyo ni ukurya abantu baramenya ingene amategeko avuga barabimenyesha ntibasaba uruhusha
mwarabimenyesheje kandi mwebwe
nta muntu amenyesha agomba kuvugana n'umumenyesha makuru nta ntabwo izindi uvuze bibaho none abamenyesha makuru kuzi ingene bakora babajije umuntu ngo rente barinda guterefona umushikira nganje kugira ngo abahe uruhusha bavugane n'umumenyesha makuru
iyo nyishu mayihaye igihe mwabisigurira mugerageje kubisigurira abapolisi baje kubabuza bo bavuga gute babishenguye
oya barundi bobo ni itegeko sinibaza ko no harimo cyo kubavugisha kirekire vraiment ni bova ha utegeko bakubita itegeko kugira ari bari meze sinibaza ko twenda kuza gusigurira abapolisi by'ukuri natwe twatuko turarenga karinde
turafite Elvis ku yindi murongo wa telefone Elvis kaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga dusangira iki yako
yego yego ndabwo
werega Elvis
ndabijumbura
mu yenzi uyunguruza kubishye kuri tukutuku
kwi taxi vero
akabazo kawe rero kwa Gabriel Usiri twagutumiriye muri isanga rino munsi
ndamuramije cyane mutumiye
arakamu
kawe ndamuramije cyane mutumiye kuko bravo gute shamwe shamwe komeye cyane kugira bagire ikiganiro ndi kugira batahaye ikiganiro nyinshi makuru bisabirinda ko arinda kubisabira ubusha cyane bashobora gutanga ikiganiro kugira atari ubusha barose kibazo cya mbere kandi ushaka kabiri nacyo tugomba kumubaza nk'umuntu amazina ahungutse akaza mu Rwanda imyaka mike yari iheze atari mu gihugu nk'ubu nk'abasigaye hanze ubona cyane aba bari mu masosiyete zibi kibatumira guhunga gukora ibikorwa ngaha mu Burundi cyangwa bagira ati kumaye shaka bibi amushaka kumva kumaza nk'umuntu agomba kugira nk'ishyirahamwe sosiyete sivile ngaha mu Burundi mbona byo mworohera cyane iyo mubwiye ati abarabangiye icyo tubaza nk'isi murakoze
murakoze cyane Elvis Gabriel Usiri turagusubije mikro
hariho izo ntumvise kubera amarezo numva atameze neza
akabazo kambere arakwagira ati ubundi mwebwe mu mashyirahamwe mbere yo kugirisha ibiganiro n'abamenyeshamakuru murinda kubimenyesha mari mwacishije ko bukebuke mbwa murakigaruka ko hanyuma ati bagenzi banyu bari mu buhungiro baramutse babahanuje bo mu mashami yigenga bakabahanuza nk'umwe mu wamaze gushika ngaho ku rubuga mu Burundi mubabwira muti banza mubangire mugumeyo canke nimutahuke hanyuma ati utaratanguza ishirahamwe yigenga yifuza kwitanguza mu Burundi ngo muhanura ko vyoroshe canke ari urubuga rugoye gukora ko nko wigenga
oya kwebwe dufata yuko mereye ku ico ca nyuma dufata yuko nta kimwe twita mu gifaransa risque de métier nta mwuga n'umwe umuntu afata kuko iyi ni vocation nico nti muhamagara mu kirundi bitagira intambamye erega niwe bagira ko dukora ku nyungu z'abantu bize kugwanya igituri no gusahura amatungo no gukoresha n'amatungo ya leta hamwe n'ibijyanye n'intwari bereye muri rusange n'ibintu bikora ku nyungu z'abantu bw'iki cyabo ibyo rero nabyo murumva ko kiba ari ikibazo nicyo gituma mushyira muri komite abantu bacu benshi bamaze kwicwa batwagize ibibazo tugafungwa tugahunga ni ukubera by'ukuri dukora ku nyungu z'abantu kuvuga rero ngo wogira ishyirahamwe ngo twamubwira ngo ari oya si uko bimeze kuko natwe turiko turakora kandi bibishitse nagenda bavuga ko atari bwa mbere bidushikiye ibyo kutubuza gukora byo kutubuza kugira ibiganiro byarashitse kenshi mugabo mu nyuma tukavugana n'abatwara n'ubu kandi nizeye ko tuzabivugana icyashimishije naho icyabaye ntagishimye tutagishimye twese abo twakoranye uri kumwe na parisene ni uko batubwiye kugira ikiganiro batabanje kureba ibyo tugomba kuvuga iyo basoma bumvise bagakurikira bashaka bagaja mu bandi bakumva ibyo tugomba kuvuga kuri ibyo tuvuga n'ibyo kubaka n'ibyo gusambura ibyo rero bibaza yuko abantu bagomba kwemera nk'uko babivuga ati abantu baguhanuje abari mu buhungiro ko bagaruka ubwa mbere nabi babwiye guhunga nta masezerano wundi umwe wese agenda bivanye n'ingene yumva mu mutekano wo mu mutima no guhunguka niko bigenda mugabo abatwara niyo bagomba kwerekana mu by'ukuri yuko abantu bari hanze bagomba gutaha jewe sinumva ko no uwo kumva mu mutima wiwe yumva yuko yotaha ni ukuri bivuga ko yotaha kandi nabyo nyine bituje kuva kera mugabo narabishyitse ko kandi nk'uko wabivuze ngo ibyabaye mbega wabaye desi cyangwa wumva umuntu wafashe utayishima jyewe niko ndayishima kandi ndayishima kandi sindabona
yuko byo ntuma nicuza ingingo nafashe hakama ibi mbona by'amatukutuku iby'amamoto iby'ama kinga leta igomba gufata ingingo mperekeza sinzi wambwiye gucyo muri leta ingingo mperekeza niba twakwiye gufata ingingo mperekeza kuko ingingo yonyine nishobora gutoroka na gatoya ibyo n'ukuri ndumva muri leta amakenga yabo mugabo imisho bafashe niba tugishobora gutora umuti n'ibibazo by'amaxida kuko nabibabwiriye igisagara cy'ibijumbura n'igisagara kimwe mu bisagara byinshi cyane biri mu Burundi hanyuma n'amamodoka urabye mu ngaruka mbi z'ingingo jowe naragiye ngaha uri soko nkuru ya Bujumbura ndaraba imirongo ihari kandi narabajije batubwira yuko no mu makaritsiye ari uko abantu baratonda naho imvura ibiguye usanga batonze imirongo
kukabazo kako kumenya nimba murinda gusaba uruhushya imbere y'uko ibiganiro n'abamenyesha makuru mwishuye ko ari oya ariko ndagaruka kuri ako kabazo yarabadije mu gice cha kabiri ati uwo bahanuza ati mutahe canke tube turarindiriye muramubwira ko ari ingingo y'umwumwe mugamunyisha umutanze muvuze gutahuka biranavana n'isuru ubutegetsi buhari buri ko buratanga Gabriel Rusiri nimba atari banga nka bitatu canke bine canke bitanu byatumye uhunguka kuvuze ko ari warabyifuje kenshi ntubishuke ko ari kukaza kubikora n'ivyahe ni igiki cyagutumye
ingingo umuntu afata mu mutima nababwiye ni ingingo umuntu afata mu mutima kandi nababwiye mu kirundi iyo utagira ikintu ushobora gukwira ntubufise n'imvi ituma waravutse icyo ni cyo kubivuga n'ahandi hoho kuvuga ngo uzuza amahoro sinzi ibyo bibabyita sinzi ibyo bibivuga biragoye cyane ibyo sinibaza ko bizopfa binabaye
nta na kamwe wotubwira Rusiri nta na kamwe cyangwa tubiri wotubwira ati utu twatumye tumubwira ati haguruka ufata indege witahire nta na kamwe muri utwo
oya jewe nibaza ko nabikubwiye ko ari ingingo y'umuntu afata umuntu arabye yiyumviriye hariho nk'abantu badashobora kuza nk'abantu bariko kumitahe murumva ko ibyo bidashoboka abo umuzi ko bakeka bagufunga urumva biragoye ibyo rero tugomba gufata ingingo yabyo na yone kandi nibyo bibaza ko biri no mu bibuza abantu benshi gutaha rero hariho n'amashyirahamwe yugaye nk'ibi by'amashyirahamwe murabizi neza na byose n'ibibazo yukuye aba urikome yarugawe ko nari kuza kugira ngo ngibike
reka tuje kuri indi murongo wa telefone tuhasange Wilson ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze cyane
uherere ga Wilson
ndi mu Buhindi
haravugwa make
mu Buhindi haravugwa amahoro n'akazuba kenshi
natwe katanguye kuza akabazo kawe kwa Gabriel Rufyiri wa Ulicom
ego murakoze cyane ahanini jewe ni intererano n'icyumvira nashaka gushikiriza kuri ingingo yafashwe n'umushikiranganje umutekano ku byerekeye amamoto amakinga n'amatukutuku tubirambye neza turabona yuko ari ingingo ahanini yakoze cyane cyane kugwaruka rero nanje nk'umwe mu gwaruka mbona ko iyi ngingo yoba yarafashwe gihuti kandi ikizwe neza nk'uko byari bikwiye kuko uravye abantu benshi bari basanzwe bakora umwuga wo gutwara abantu yaba ku makinga canke ku mamoto n'amatuktuk n'ugwaruka rwinshi novuga ruri muri wa mugwi w'abantu bari hagati na hagati donc batishoboye badafise ubushobozi bundi kandi abo bantu nibo benshi muri gisagara cha Bujumbura uravye muri aya makartier twovuga bayabaye rero n'ukuri uravye n'ingingo izoza ndavye ivyiza ishobora kuzana nivyo bike kuri ku bintu bibi izozana kuko aha turavye hari abantu no munsi bashobora gutangura iyindi myuga mibi y'abinyuga y'ubusuma ubwescro kuko Uburundi uko tugumno munsi tumeze akazi karagoye cyane ngiye ku rubuga rwo kwisoko ry'akazi nta kazi gahari kaboneka kuko nabitwa ko bari ko baragerageza kwikorera bo nyine ubwabo murana ko biriko biragorana rero leta n'ukuri nuko bavuga ko ari leta mbyeyi n'ukuri yoraba igafata iyo ngingo bagasubira bakayiga neza kuko ningingo ije gusubiza inyuma cyane cyane ugwaruka kandi ugwaruka ariko mu bisanzwe twakuze twumva tubwira ko ari
urundi urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Buhindi Wilson
ego murakoze
urakoze kwizo ntererano zawe go Gabriel Usiri hariho rero na bumwe mu butumwa bwa dushishije kuri Facebook bugiye mu yundi murwi wabagaruka babona umenga igikogwa mwakoze ni cari kibwirije gukoreka witwa Damas Louis yanditse ngo turamwiyamirije ntanduru dushaka mu gihugu cacu Damas Louis kandi avuga ngo baratangiye kuvyonga hanyuma uyundi ari muri uyo mugwi yabanditse uko we yavuze yuko adatahura ko ibi biganiro mwarikoze byari bikenewe nimona ko ugo rubuga ruzohava rubagora gukorera ko Gabriel Rusiri kuko mwavuze muti ubwa mbere mwarakora ibiganiro ndimwe na rimwe bikankwa no musi kikaba cagenze gucyo onye hari ico mubona kizohava kibera intambanye nkaba bariko baravuga ngo byo kuvyonga canke iki
oyo ni imvugo yo mu mugambwe se defdd twese turabizi abavuze gucyo cawumva ko ari abo mu mugambwe n'izo rizo mvugo n'izo ziho ndazizi niho tuzizi twese mugabo nababwiye umuntu twese twemera ikintu bita debat bibe gucyazanya mu byiyumviro abantu rero sinibaza umuntu afite icyo no kwita argument ibyiyumviro yemera kugira debat n'ubu kubona mwantu ni jeje nyine navyo sinibaza ko ari byiza ni byiza ko haba debat abantu bakaganira ibintu by'ubuhinga naye handi hoho kwibaza ko hari ingingo none ko mu bidinye se neza ahantu ibihugu bikomera n'ahantu abantu bemera kuvuga ikintu kiba kibabakiye sinibaza rero yuko kuvuga haba hariho n'ikibazo giteye ikibazo ahubwo ni kutavuga umuntu imyaka abarundi bamaze mu ntwaro y'umugambwe umwe abantu batavuga igihe hatwara yitona murabyibuka abantu mwarabonye ingene bashangashiwe kuvuga rero ni byiza sinibaza yuko kuvuga ibibazo ahubwo atari kutabivuga ahubwo nicyo kibazo nibaza kubikomeye cyane gusenda ibindi byo
naho ku kibazo cyo ku yego ku kibazo cyo kuvuga ko igituma twatumiye muri umwe nyene ngo misangize ikiyago ntimwacisangije mwagisangiye n'abakunzi b'ijugi Amerika basi byumviro bitandukanye hanyuma ica kabiri twashatse kugaruka ku guhunguka kwanyu ni ivyiwanyu bwite nico mwibaza nka urikome
kuri kuko ariko jewe nibaza ico ndiko ndavuga ikintu bita debadide umuntu muharira iyo muharira agatanga dezarguma nawe ugatanga dezarguma muharira muri babiri
ivyo onye umunsi
vuga byiza mugabe ibyo ntibisubirira icyo twita ro debat contradictoire
yego ariko kuguhunguka kwanyu byerekeye mwebwe nta nuwo biza nta nuwo bazanira uwundi mubivugana ko nuko rero Gabriel Usiri ico igikwiye gukorwa kugira ngo ino ngingo ibuza abatwara udukinga duto duto tukutuku n'amapikipiki kuja mu bice bitandukanye by'u Burundi ize igirira kamaro impande zose haba leta yifashe mu gusigura ko yayifashe kugira ngo amasanganya agabanuke canke haba kuri abo banyagihugu bayikoresha mu bitandukanye bitura abakora ku kazi n'abakora ku kazi igikwiye gukorwa ku mpande zitandukanye muri Ulicom mutangane cyane
imbere yuko mvuga ko igikwiye gukorwa nagomba ndababwiremo ndababwire yuko ingingo iraba abantu badandaza ibigendeshwa amamoto n'amatukutuku n'ibindi ikaraba abaziguze ikaraba abazigendesha no kuvuga le conducteur ikaraba amabanki ababa barafasha amakredit ikaraba abadandaza amapiyesi dorushanje ikaraba abazikora ikaraba abazikoresha no kuvuga abazigenderako murumva rero kwiraba imiryango myinshi myinshi cyane twe duhari turagira ibiharuro twasanze ari imiryango irenga ibihumbi ijana ibi rero murumva yuko ari ingingo igomba gufatirwa umwanya aricyo gituma twaciye dusaba ubwa mbere yuko yobanza guhagarikwa mu kifata kibanza gatoyi kugira ngo hafatuki hashizo humu guwi huta na ubo uwa ukwe vichanga baka mwengi ziviri nuzo ziviri uyo mguloguri mungu wa hinga wa tandu kaje na wibuza wa jeju zimu tekano wa jejuwe izimilereho y'abantu abarabi by'ibiharuro by'ubukene mwumvise ko bavuze ibintu by'ubushomeri abasatisfye abaraba ijyanye ibitwita abasosiyologe iz'imibano hamwe n'imigenzo y'abantu ibipsikologe n'abandi bahinga benshi by'amategeko hari abahinga benshi cyane iyo muviro wojaho kugira ngo iyo mugucyereza icegeranyo leta kandi kimenyeshwe n'abanyagihugu kugira ngo kubera n'ingigo y'abantu benshi baheze bafate ibyofatwa barabe n'imvo bituma mu by'ukuri amasanganya aba kuko hariho n'amabarabara kuko turabona ko ameze nabi icyo kiri mu bintu bishobora gutuma haba amasanganya niko gutwara nabi na byone birimwo kuko nababwiye ko twemeranya n'umushikiranganji be na leta arimwo yuko ibyo bavuga mu bisanzwe tubyumva cyane kandi atari mwe kugira ko abantu bapfa uko abantu bariko baravize nko ntari mwe bishyirika
hanyuma kuba musongora mukubira muce mubwirana
uyo no muvu kwiga nko mu kwezi kuno mbere naho ugira ibyo kuba wakoze ubwo ngo bahinga batandukanye hanyuma kigira kabiri niko buja ho mugwi wo kwiga rero kunge n'ibyo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ugenda kuko hariyo ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ibyo gutwara abantu n'ibintu uyu n'umujyi wujaho kwiga ibintu a long term wo kwiga ibintu muri kazoza kakure kugira ngo urabe ibijyanye n'amabarabara urabe ibijyanye no guhinguriza ingene amamodoka yashobora kugwizwa ingene muri leta huboneka amamodoka ngo kugiza byose bijyanye n'ibyo gutwara abantu mu Burundi
hanyuma
turabibona
kubatwara abantu n'ibintu nabo dusongora kuko tusigaje akanya gatonya cyane
ibintu byinshi cyane twasabye ko byokogwa hahoba kandi ikintu cyo kwitwa kwigisha abantu bose bagenda kizi modoka icyo twise education à la circulation routière hamwe no kuba kubahimiriza kubahiriza amategeko biciye muri kimwe twita code routière ibyo byose byokogwa kandi biradako byogira akamaro kanini kuko biragaragara ko abantu benshi bazigenda ikibyo batagira batabizi ikindi nacyo ni ibyo bijyanye n'ibijyanye n'amaperimi abantu bose bagenda kimodoka bakaba barabyize neza by'ibimodoka b'amapikipiki umuntu wese akaba yarabyize hakurikijwe amategeko ibyo nibyo twibaza ko bikwiye gukogwa ikindi cyokogwa ni cy'uko buraba ingaruka zisanzwe ziriko ziraba kuko ntiboraba icyo cyonyine kijyanye n'umutekano gusa kuko ni cyiza ko bakira mbwa hariho n'ibindi byinshi cyane
hanyuma garusire mu majambo make ego mu majambo make naho rero kuko urumva ikiganiro cyari kigizwe n'ibice bibiri kuguhunguka kwawe n'ibizi amamoto abasigaye mu buhungiro mu majambo make mubabwiye iki abategetsi bari mu gihugu nabo mubabwiye iki kugira ngo abatandukanye nimba bumva bo kubita karenge mukanyu babikore cyane
oya narabwiye yuko uko atamuntu numwe agenda asezeranye n'uwundi niko no kuza atawusezerana n'uwundi gihe cyo nababwiye nshitse ibyo babanyakiriye neza ibiro nagenda nabonye banyakira neza aho nagiye nabonye nahaciye atakibazo kibije n'ibyo novuga
murakoze cyane ego Gabriel
ushobora kugira icyo mvuze ko kubera maze umwanya muto cyane indwi imwe yonyine
murakoze cyane
ibi nabyo ndagira ndabwira ibibazo ko hari ibibazo byo kwishura namara gushika neza nkabona ngene biko biragenda
murakoze cyane
icyo novuga kubatwara nuko abatwara bogerageze bagakora ibishoboka byose kugira ngo berekane icyo nuko itishusho nziza kwerekana ishusho nziza rero no kuvuga iki nuko bareka abantu bakavuga
murakoze cyane ego Gabriel
ibyumviro byabo
murakoze cyane
nuko bavuga sinibaze ko cyo bizoshoboka
Gabriel Rufyiri mwakoze cyane kwitaba muri sanga ino munsi twibutse ko mutwara Olicom ejo ijwi rya Amerika ryongeye kubitura muri atso twitaba nubwa mbere tuvuganye muri mu gihugu cyo Burundi kuva mu gatahuka imyaka indwi hafi irarumanye ejo nitwabikora ko muri atwitaba nkuko mwabikoze
jewe ndabikora imitsi yose erega bamenyesha makuru mwebwe mwebwe muri numwe z'abanyagi
urakoze cyane
nta muntu umatubita
murakoze cyane Gabriel Rusire mutwara Ulikome yakoze cyane gose Dieu Donné Cubahiro yegeranije amajwi yacu hamwe na John na Jordan bari kumwe muhinga bw'ivyuma niwe yari engineer wacu no musi kuri micro muri sanga mwayiteguriwe mwongera mwishikirizwa na Joe Diane ni nahazwe ku izina ry'abagenzi banje ndabike abantu ndayifuriza kubandanya muranyirwa mu byo muri mwo byose turongera saa 12 mu makuru azabagezeho mu karere k'ibiyaga bigari turanabafitiye n'imikino ya bala mu masaha ari imbere mugumize imirongo ku ijuru ry'Amerika kugira ngo ntihagire na kimwe kibacika muri ibyo byose tubahimirije kuhava mwumva mu mwanya mubandanye kuryoherwa n'ijuru ry'Amerika mu ndimi zitandukanye.